murumvaraje ijwi rya America ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezweho na Aloyce Bigirimana.
Maramutse Jeffrey, turehera ku ntambara muri Sudani. Leta zumwe za Amerika ejo ku munsi wa mbere yatangaje ko impande zishamiranye muri Sudani zumvikanye guhagarika intambara mu kiringo cy'amasaha 72 uhereye saa sita z'ijoro zo kuri uyu munsi wa mbere. Ibi bitangajwe mu gihe ibihugu byo mu burengero bw'isi, iby'Abanyaburaya, iby'Abarabu, Aziya ndetse na Afrika biriko biratanguranywa gukurayo abenegihugu bavyo. Umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yavuze ko uyu mwumvikano washitswe ko inyuma y'ibiganiro bitoroshye byamaze iminsi ibiri. Yavuze kandi ko aka gahengwe k'intambara gatangurana n'uyu wa kabiri izimpande ariko zikwikuko zitubahirije n'iyindi myumvikano yabaye mu ndwi iheze. Ugutana mu mitwe hagati y'igisirikare cya leta hamwe n'umuhari w'abaparakomando wiswe Rapid Support Forces kwatanguye ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa kane. Abantu hafi amajana 27 baramaze kuhasiga ubuzima. Ibitaro bitari bike ntibigikora, eka n'imihana y'abenegihugu yahindutse urubuga rw'intambara. Amerika isaba abashamiranye gushyira mu ngiro aka gahengwe gashyashya k'intambara bumvikanye ko. Umushikiranganji Blinken avuga ko Amerika iriko irakorana n'ibihugu byo mu karere ibindi bicuditse mu makungu hamwe nabo byega muri Sudani nyene kugira iyi ntambara irangire udakigaruka. Akanama kawuni kajejwe amahoro n'umutekano nako gategekanya gukorana kuri uyu wa kabiri kuri icyo kibazo cy'intambara iriko irabera muri Sudani. Naye muri Haiti, igipolisi cyavuze ejo ku munsi wa mbere ko abantu 10 bakekwa kuba abo mu mugwi w'abasuma ugisibije muri icyo gihugu batemaguwe kandi bongera baraturigwa n'abanyagihugu ku mugwa mukuru Port-au-Prince ejo ku munsi wa mbere. Umuvugizi w'igipolisi cya Haiti, Gary Desrosiers, yavuze ko umugwi w'abasuma bitwaje ibigwanisho bishwe bakuwe mu modokari bariko bagenderamwo ku mugwa mukuru. Bishwe haize imisi abajeje umutekano batana mu mitwe n'iyo mihari y'abasuma. Amasanamu ya video yakwirakwijwe ku mbuga nkwaniro yerekanye ibiziga birunze mwibarabara hamwe n'amapine hejuru yavyo. Imigwi y'abasuma muri Haiti yatanguye kugira inguvu kuva mu 2021 perezida Jovenel Moise yishwe. Igenzura hafi bice 80% by'umugwa mukuru Port-au-Prince. Leta ya Haiti hamwe n'abategetsi bo muri ONU basaba ko warungikwa inteko mvamakungu zija gufasha igipolisi kugwanya abo basuma.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makungu ni muri Pakistani, abantu 12 bagizwe hanini n'abapolisi barishwe n'umucanwa waturutse ku masasu yaturikiye mu bubiko bw'ibigwanisho mu gituro cy'igipolisi muri Pakistani ejo ku munsi wa mbere. Uwo muriro wasanga ngo igituro cyose cy'igipolisi kigwanye iterabwoba mu gisagara cya Kabul mu buraruko bushyira uburengero bw'intara ya Khyber Pakhtunkhwa ihana rubibe na Afghanistan. Irisanganya ribaye mu gihe ibitero by'abitwaje ibigwanisho ku bapolisi byiyongereye muri icyo gihugu cya Pakistan. Byinshi byagirizwa ishami ry'abagwanyi b'abatalibani bakora ibitero by'iterabwoba kandi byatanguye gutera ubwoba abanyagihugu ko hashobora kuba ibitero bishasha. Umushikiranganji wa mbere wa Pakistan yavuze ko icyo gitero cyo jeje ku munsi wa mbere ari gitero cy'umwiyahuzi. Mu kwezi kwa mbere umwiyahuzi yari iyambariye ko bombe yariturikije mu musigiti uri mu kibanza cy'igipolisi mu gisagara cya Peshawar mu buraruko bushyira uburengero bwa Pakistani. Icyo gihe abapolisi barenga 80 barahasize ubuzima.
Washington ijwi rya Amerika.
Kuri Iran naho leta z'umwe za Amerika ejo kuwa mbere yarafatiye ibihano abategetsi bane bo muri ico gihugu abagiriza gukubagura abanyagihugu bagiye mu myiyerekano mu mwaka uheze biyamiriza igipolisi inyuma y'ifatwa hamwe n'urupfu rw'umwigeme yafunzwe yagirizwa guca kubiri n'imico hamwe n'akaranga kubijanye ni nyambaro. Amerika yarahanye kandi uwundi mutegetsi agira gatanu muri Iran imwagiriza kuba yarahagaritse urubuga rwa internet rutanga amakuru kandi rukundwa cyane. Yagirizwa kandi gusumurutsa ko kubamenyesha makuru hamwe n'abaterekwa ubutegetsi muri ico gihugu cya Iran bugize inshuro ya 11 ubushikiranganyi bw'ikigega bwa Amerika bushira ku rutonde rwirabura abategetsi bo muri Iran bagize uruhara mu icwa ry'umwigeme w'imyaka 22 Mahsa Amini. Amerika ihambije Ubwongereza nabwo nyene buza bwaramaze gufatira ibihano abo bategetsi nyene batanu Amerika yahanye. Abanyagihugu ba Iran baharugwa mu majana barishwe muri iyo myiyerekano hamwe n'igitigiri gito cy'abajejwe umutekano bagizwe nko n'abapolisi. Ibi bihano bibuza abo bategetsi ba Iran gukoresha amatungo ayo ariyo yose ari ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikabuza kandi abo banyamerika gukorana nabo ibikorwa byose by'ubudandaji.
Urakoze Aloyce Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Kuri waisha tu radio yacu VOA akadomo com naho murahadusanga, naho kuri Facebook na Twitter mudusanga kuri @VOA radio yacu. Ingingo z'ingenzi z'abakuru tubafitiye muri iki gitondo: Leta y'u Rwanda iravuga ko yatangiye gahunda zo gucyura abanyarwanda bakoreraga mu gihugu cya Sudani.
Aho bagomba guhurira bagiye bahamenyeshwa, noneho bakagerageza kuhavanwa mu buryo bukoresheje imodoka, bakajya babagezwaho ku mupaka w'igihugu cya Misiri, aho abakozi ba ambasade y'u Rwanda nabo babategerereje kugira ngo noneho babafashe gukomeza urugendo.
Ale Mukuralinda ni umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda mu Burundi. Leta irashinja Ale Guillaume Bunyoni ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu no mu mahanga. Ibihugu binyuranye bikomeje gukura abaturage babyo muri Sudani bibahungisha intambara. Kajije umurego aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Mu Burundi Leta iratangaza ko wahoze ari ministri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni akurikiranyweho ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu, gusesagura umutungo w'igihugu no gushaka inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko. Eloge Wilikaneza arakomeza inkuru.
Uganiro babugize b'inzego z'igihugu baremesheje kuri uwa mbere ni umuvugizi w'umushyikiriza manza akizigenza wa Repubulika, akaba kandi n'umuvugizi wa Sentare Ntayinyuzu wa Nyatibangira Icenge yatangarije izo byaha. Aha umupato ni Bangira Icenge ariko yishura ku kibazo cy'umunyamakuru.
Aragirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, aragirizwa kandi guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, aragirizwa kandi n'inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko.
Umuvugizi w'ibiro by'umushyikiriza manza akizigenza wa Repubulika na Sentare Ntayinyuzu wa yemeje aho n'uburyo Bunyoni afunzwemo.
Afungiwe mu iperereza uwo ntibarashobora kumubona, ariko vuba izo bafite uburenganzira bwo kumubona.
Frederic Bambuga Inyumvira yahoze aricegera cy'umukuru w'igihugu yabwiye ijwi rya Amerika ko dosiye ya Bunyoni ari urwa gatana.
Baza guhera hehe ko ataho yigeze arahira ngo arafise ibyo atunze yinjira mu mabanga akiri umushikiranganji mu gihe cya Nkurunziza? Nkurunziza ntiyigeze abigira, n'uyu Evariste ntiyigeze abigira. Icyo bariko barapfa uko umuntu agira amafaranga ariko aca asumbya ubutegetsi uyundi, aca agira abantu benshi aba yarahaye yarakijije baca bamukurikira bamuje inyuma atari uko bamukunda ariko yabakijije. Ibisuka iyo bihuye ari bibiri kimwe gisumbya ikindi nguvu kiracica umukuru w'igihugu. Hari ahantu hatemba abwirizwa kwerekana yuko ashoboye gutegeka, ategekesha amategeko mugabo kandi azabategekesha gute yaraciye kubiri, na cyane cyane kicerekeye ubusuma kuri Bunyoni yanse yuko adakuvuga ibyo atunze mbega bamufata bahereye
Ijaje nari munyori yagirizwa nta wuzi niba yarikoze akiri muhanuzi mu biro kwanya kwigendera president Nkunziza abana amarimwe canke igihe yarumushikanganje umutekano canke naho ari mu mabanga y'umushikanganje wa mbere mu gihe bya byakozwe arumushikanganje wa mbere bizogorana cyane kwa buranishwa kubera hakurikijwe ibwirizwa nshingiro nta sentare yo kumuburanisha ihari mu gihugu ndetse ntari nkuru y'ubutungane iyo nayo kugera ubu nta ihari mu gihugu ariko byose byatekanijwe nkuko bisigurwa naho zina gatoni giren umuvugizi wa president ndayishimiye aha mugiganiro cyabugize inzego za leta kuri uyu wa mbere
nagira ndamuhamagarire kuraba ingingo amajana 239 ivuga yuko sentare nkuru y'ubutungane igizwe na sentare nahinyuzwa na sentare yubahirizwa ibwirizwa shingiro zikoranye bisigura yuko si sentare yindi shasha izoshigwaho ariko nayo ma sentare akorana yishashe umukuru w'intahe akaba umukuru wa sentare nahinyuzwa gushikiriza amanza kizigenza Republika nawe agaserukira urwego gushikiriza amanza igihe rero abategetsi bamaze kwitwarigwa abashikiriza amanza manza bashinzwe izo manza bacategerezwa kuziburanisha
urunani kwa bashingwa manza baburanira bakorewa amajyo mu Burundi yaturutse ku ntureka zavyawe n'ikindi kiringo cyanya kwigendera nkunzi iza cyate imari mu 2015 bwo rusaba ubutungane bw'u Burundi kwemera gukorana na mpuza makungu muri dosiye ya bunyoni neka umwe niyongereye umwe mu bashingwa manza batwaye ibirego muri CPI akaba anasasa muri sentare mpana vyahirahe yavuganye n'irujya Amerika kuri telefone
basaba yuko ubutungane bw'u Burundi gukurikiza amategeko ugambere ukamuha ibisabwa kugira amategeko yubahirizwe nko kuri umushinga w'amanza turakabona n'umuryango wiwe ariko kuko asanzwe hari amatozo asanzwe rekara kuko na sinari mu gihe makungu mpana byaha dusaba yuko umushikiriza amanza kizirenzo wa Repubulika y'u Burundi yokorana n'ibiro by'umushikiriza amanza wa senari mu gihe makungu mpana byaha bakaraba ingene iyo dosiye yokurikiranwa mu Burundi hamba urubanza rukazobera yabi Bujumbura canke irahe ahari icicaro ca senari mu gihe makungu mpana byaha ari Guillaume Bunyone ari mu bavuzwe n'abahohotewe ku buzima yuko afise ubuhara budasanzwe mu ihohoterwa ryakorewe Abarundi kuva mu mwaka w'2015
byaha wahoze yamushikiranganje wa mbere w'u Burundi ikekwa ko bitekanijwe n'ingingo z'amajana 456 37789 311 12 z'igitabo mpana byaha cy'u Burundi izo ngingo zivuga ku byaha by'ubugambanira umukuru w'igihugu imigumuko ukwica abanyagihugu ukubabomorera inyubakwa hamwe n'ibindi hamwe rero no kwishimikiza amabanga umuntu afite mu kuronka indonke umunyororo munini utekanywa muri izi ngingo ni imyaka 30 amasoko y'ijwi rya Amerika yakwemereye ko kugera ubu arenga iyo mebunyoni yatararonka umwunganira mu mategeko niyaboneka tuzomubaza niba dosiye yiwe ifashe canke naho ibyo yagirizwa bidafite ifatiro ikiganiro cy'uyu munsi cyavugiwemo ibyo bunyoni yagirizwa n'ahafungiwe gitumirwamo abanyamakuru mu gihugu hagati bakorera itangazamakuru mu Burundi n'ibinyamakuru byo hanze maze abanyagihugu bagahabwa akanya ko kubaza bahari canke kuri telefone cyacyabereye mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi
muri Uganda inzego z'ubutegetsi zatangaje ko yabashije gukura abaturage bayo barenga 300 muri Sudani bahungisha intambara barimo abadiplomate abanyeshuri n'abandi baturage Ministeri y'ububanyi n'amahanga ntiyavuze aho baherereye ariko ejo kuwa mbere yemeje ko bagombaga kugera muri Ethiopia bagahita bataha Ignatius Bahizi nibyo tubwira
Muri abo 300 harimo abakozi ba ambasade ya Uganda i Khartoum, abanyeshuri, abacuruzi ndetse na bamwe mu bayisilamu bari mu nzira berekeza i Makka mu mutambagiro mutagatifu muri Arabia Saudite, intambara ikabasanga muri Sudani. Uyu wari muri abo bajaga i Makka yabwijwe rya Amerika uko byari byifashe ku kibuga cy'indege aho bagumye kuva imirwano itangiye. Twari twageze i Khartoum twitegura gukomeza urugendo rwacu kuja i Makka hagati aho niho amasasu menshi cyane yatangiye kumvikana mu kirere. Nuko abakozi bo ku kibuga batwerekaho kwihisha mu cyumba aho twari turi ntabwo twari twemere kuhava ngo hagire aho twaja ariko ambasade ya Uganda hano yatwitagaho cyane igakurikira nuko turamutse
tutambura ubwo kuba ko tutukora
Ambasaderi wa Uganda muri Sudani Rashid Semudu yabwiye abanyamakuru ko abatabarwa bagiye kunyura inzira y'umuhanda kugera muri Ethiopia
We have made evacuation arrangement
Twakoze gahunda yo gucura abanyayuganda kugira ngo banyure mu nzira ya Ethiopia bazava i Khartoum banyure Al Jazeera na Gaddafi kugira ngo bagere ku mupaka wa Ethiopia twakodesheje bisi zirabatwara bose kugera ku mupaka wa Ethiopia
accommodate a number of all the 300 Ugandan
Mu itangazo rigufi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda yasohoye kuri uyu wa mbere ivuga ko abanyayuganda 300 bavuye neza i Khartoum ahabera imirwano, bakaba bari bamaze gukora urugendo rusaga ibirometero 500 berekeza ku mupaka w'icyo gihugu na Ethiopia. Ambasaderi wa Uganda muri Sudani yabwiye itangazamakuru ko Perezida Yoweri Museveni ku giti cye yagize uruhare rutaziguye mu gukurikirana gahunda yo gutabara abanyagihugu. Uyiyongeho ko hari hategwa umutwe w'ingabo kuja gutabara abanyayuganda iyo haza kuba ikindi kitambika mu nzira yo kubarokora. Ubwo yavugiraga mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango ushinzwe iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba n'umwihembe rya Afurika uzwi nka IGADI mu cyumweru gishize, Perezida Museveni yanenze abategetsi ba Sudani kuba bahembera amacakubiri ariyo mpamvu amakimbirane yabo ahora yisubiramo, aho hari mu rwego rw'iyo nama rwo gushaka igisubizo cy'ibibazo bya Sudani.
I always told the Sudanese the dangers of encouraging the
ati buri gihe nabwiraga abanyasudani ububi bwo gushishikariza politiki y'irangamuntu ivangura rishingiye ku moko y'abarabu n'abirabura n'irishingiye ku madini y'abayisilamu n'abakristu. Nakundaga kubwira General Bashir ko iyo politiki ari akaga ku gihugu cye kandi amaherezo igihugu cyakitsemo ibice icy'amajyaruguru n'icy'amajepfo, kandi mu majyaruguru amwe muri ayo makosa aracyakorwa. Ntabwo ari byiza rero gukomeza kurera ayo makosa uko umwaka utashye, kandi Rwanda rusanzwe rubabara cyane kubera amakosa y'ibitekerezo, imigambi na politiki by'abayobozi. Tugomba kuja duharanira amahame ya politiki nziza. Nubwo waje kurwana ugomba kurwanira impamvu zumvikana atari inyungu zawe.
Even when you have to fight, you fight for a principled cause. Don't fight for just opportunistic causes.
Imirwano yadutse muri Sudani hafi ibyumweru bibiri bishize hagati ingabo z'igihugu cya Sudani ziyobowe na General Abdel Fattah wabaye perezida nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa perezida Omar El Bashir mu 2019 n'umwungirije General Mohamed Hamdan Dagalo ukuriye umutwe witwara gisirikare wari washinzwe na perezida Bashir wamufashaga mu ntambara yaberaga mu karere ka Darfur. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Leta y'u Rwanda iravuga ko yatangiye gahunda zo guhungisha abanyarwanda bakoreraga mu gihugu cya Sudani mu gihe amahanga akomeje gucyura abaturage bayo bahunga intambara ihabera. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema, umuvugizi wa Leta y'u Rwanda wungirije Ale Mukuralinda arasobanura uko u Rwanda ruteganya kubikora.
Abenshi ni abakorera umuryango w'abibumbye, ariko harimo n'abacuruzi, abikorera ku giti cyabo ndetse n'abanyeshuri. Abo bose ambasade y'u Rwanda muri Sudani irabukurikirana amakuru yabo, ku buryo kugeza uyu munsi amakuru dufite ni uko nta mahirwe kuba nta muntu urakomerekera muri iyo mirwano cyangwa se ngo abe yayiguyemo nubwo yahabura ubuzima. Ikindi rero ambasade irimo irabikorana na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yitaho kumenya aho bari, yitaho kubamenyesha aho bahurira kugira ngo barebe uburyo uyu munsi bahava, kuko biragoye cyane gukoresha indege mu gihugu kirimo imirwano, mu gihugu aho ikirere cy'igihugu gisa n'igifunze.
Murimo murakora iki kugira ngo umutekano wabo ukomeze kurindwa igihe cyagira mukaba mwashobora no kubakura muri icyo gihugu?
Ntabwo tugomba gutegereza igihe umutekano wavuga ngo wabonetse kugira ngo bahave, aho bagomba guhurira bagira hamenyeshwa byaba bikoreshejwe imbuga nkoranyambaga, byaba bikoreshejwe telefoni, uburyo bwose bw'itumanaho, noneho bakagerageza kuhavanwa mu buryo bukoresheje imodoka, bakagera bagezwa aho ku mupaka w'igihugu cya Misiri, aho abakozi ba ambasade y'u Rwanda nabo babategereje kugira ngo noneho babafashe gukomeza urugendo. Ibyo ngibyo nibyo biri gutunganywa, nibyo biri gukorwa, kandi birimo biragashyirwa mu bikorwa.
Hari uburyo Leta y'u Rwanda irimo gukorana n'igihugu cya Sudani kugira ngo abo banyarwanda bashobore kugera aho ngaho ku mupaka wa Sudani na Misiri nta kibazo kibabayeho? Hanyuma ikindi, hari ubufatanye murimo kugirana n'igihugu cya Misiri kugira ngo baramutse bageze kuri uwo mupaka bashobore kuwambuka nta kibazo kibaye?
Guverinoma zirakorana, nk'uko nabikubwiye, ambasade yaba yo mu Misiri yaba iyo muri Sudani zirimo zita ku banyarwanda bahari, ndetse uretse no kuvuga ngo guverinoma y'u Rwanda yakorana n'iya Misiri cyangwa se n'iya Sudani n'ibindi bihugu birimo bihavana abantu iyo bibaye ngombwa, hagati yabyo birakorana bigafatanya bikaba byajyana abamusungu niba tuvuze yuko hari abanyarwanda bakora muri yuwe cyangwa se umuryango w'abibumbye niba umuryango w'abibumbye ugiye kubajyana urumva ntabwo wabasiga nk'abakozi babo baragenda ariko iyo bagiye ni ukuvuga ko ambasade igomba kubizi niba hari batanu bagiye mu rugero mfashe ikamenya umubare w'abasigaye ndetse n'umubare w'abagiye ubufatanye rero burahari hagati y'izo za ambasade zose hagati y'abayobozi b'ibihugu ndetse n'ibihugu ubwabyo uzi ko abanyamerika abafaransa n'ibindi bihugu byatangiye gukura y'abantu abongereza barafatanya kugira ngo babashe kujyana aba bantu babajyana muri Chad hafi aho ngaho babajyana mu Misiri cyangwa se muri Djibouti aho babonye abantu bagenda bagiye hirya no hino kugira ngo babashe kumenya ibintu.
Ubutumwa ku Banyarwanda batuye muri Sudani bashobora kumva iki kiganiro turimo kugirana muri aka kanya mu bahantu ubuhe?
Ubutumwa ni uko bagomba kujya kunyura muri izo nzira twavuze ni za ambasade cyane cyane kontakite barazifite yaba cyane cyane irimo mu Misiri niba hari n'ubashe kuhava ku bundi buryo nawe akabimenyesha ambasade kugira ngo bataza guta igihenda bajya kumushakisha. Icyo ni icya mbere. Ni ukubahiriza amabwiriza babaha yo kwirinda kuva mu ngo zabo niba babona bashobora kuba bageraniye yo kubasha kugira aho bababwiye guhurira kugira ngo babashe kwazira icyarimwe ariko cyane cyane bakarinda umutekano wabo kuko nk'uko twabibonye ejo abafaransa bavana abantu aho babavanaga mu ngo zabo cyangwa aho bari bahuriye bajyana aho bahungiye hari abo barasheho ni ukwitonda rero bakamenya bakazirikana ko igihugu kiri mu ntambara ariko bagendere ku mabwiriza bahabwa n'izo za ambasade cyangwa se n'ikindi gihugu kiba kibashije kubafata kuko akenshi ni abantu bagendera muri konvo imwe bakagendera ari hamwe n'urubuga abantu bagendera hamwe baba nibura bafite umutekano cyangwa se n'uwagira icyaba bikamenyekana. Nongere dukiremo ni ngombwa kubahiriza amabwiriza bahabwa n'abo bakozi muri za ambasade bavuga ati muhurire aha ngaha gahunda igihe icyo wenda muraza kuva mu modoka muragenda ikigihe n'iki nibyo kubahirizwa kuko mu bihe by'intambara ushobora kubigiramo ibibazo.
Akabazo ka nyuma mbere y'uko dutandukana bwana umuvugizi wungirije ambasade y'u Rwanda yo n'abakozi bayo bazakomeza gukorera muri icyo gihugu cyangwa nabo bari mu bagomba guhungishwa?
Uyu munsi barajya gufata akazi ko gufata abagomba kubanza kuhava bakahava kuko ni mu nshingano zabo urumva ntabwo rero bahava mbere ariko ntegereje yuko niba bikomeje babonye ko abo bafashaga bose bahavuye nabo biri ngombwa bahava kuko intambara n'intambara.
Ale Mukuru Arinda umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Kuva Khartoum umurwa mukuru wa Sudani kugera ku mupaka wa Misiri ni birometero 1610 kugenda n'imodoka bifata amasaha 46 no kuvuga iminsi 2. Muri Sudani aho rero hejo kuwa mbere hiriwe intambara ikomeye hagati y'ingabo za leta ziyowe na General Abdul Fattah al-Burhan n'izigometse ku butegetsi ziyowe na General Mohamed Hamdan. Ejo wari umunsi wa 9 w'iyi ntambara indege zoherejwe n'ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi nk'uko twababwiye zihungisha abahagarariye ibyo bihugu muri Sudani. Fidel Niyongabo arakomeza.
Muri ivyo bihugu harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi mu bakorera Leta ya Amerika bavanywe n'indege ku murwa mukuru Khartoum bashitse muri Amerika ku mutaga wo ku munsi wa mbere. Muri iki gihe kandi umutegetsi akomeye wo mu bushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Amerika yavuze ko Leta iri kiraraba ubundi buryo bwo gufasha abandi Banyamerika bifuza kuva muri Sudani. Amakuru amaze gutohozwa avuga ko Abanyamerika bagera ku 16,000 baba muri Sudani. Benshi muri bo bafise ubwenegihugu bubiri. Abandi n'abakozi b'amashirahamwe y'abagira neza. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigendere bwa Amerika yabwiye Ijwi rya Amerika ko bariko baravugana n'abafise ubwenegihugu bwa Amerika ukuntu bafashwa mu kuva muri Sudani bagatahuka muri Amerika n'imiryango yabo. Yamenyesheje ko atabirengaho ashobora gutangaza bifatiye ku mpamvu z'umutekano. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yatangaje ko bazobandanya gufasha Abanyamerika bari muri Sudani barondera kuvayo. Mu mpera z'indwi irangiye abasirikare ba Amerika bo mu rwego rudasanzwe barakuye abakorera ambasade ya Amerika n'imiryango yabo ku murwa mukuru Khartoum hakoreshejwe indege za kajugujugu zivuye muri Djibouti zinyweshe ibitoro muri Ethiopia. Ntawarashe kuri izo ndege mu gihe zari muri icyo gikorwa. Abategetsi bo mu biro vya Perezida wa Amerika batangaje ko inteko za Amerika zizoguma muri Djibouti kugira zikingire abakorera Amerika n'abandi igihe cyose bizoba bigikenewe. abategetsi ba Amerika kandi bariko baravugana n'abayobozi b'abasirikare n'abasivile muri Sudani kugira ikiringo cy'agahengwe kashizweho umunsi w'iramazani cyongerezwe kugira byorohereza ibikorwa byo gukingira abanyagihugu. Mu gihe ngwanira kirabandanya muri Sudani abakurikirana ibintu bavuga ko ibihugu byo mu mahanga bitari bike biri muri cyo gihugu mu ntumbero iyo nyene yo gukingira inyungu zavyo. Sudani ni igihugu kiri ahantu ibihugu byinshi byifuza gukorera ku nyungu zavyo. Icyo gihugu kiri ku ruzi Nil niba hari itukura. Ni igihugu gifise amatungo akomeye mu butaka bwacu kandi gifise akamaro gakomeye cyane ku bijanye n'uburimyi. Icyo gihugu giherutse gukugwa ku bihano cyari kimaze imyaka itari mike cyarafatiwe cyane cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nizihe nyungu Amerika ifise muri Sudani no kubiriko birahabera? Nivyo tubaza Pierre Clavence Ngiyumva, umuhinga mu vya politike yanonosoye ibijanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara ari Bujumbura mu Burundi.
Amerika murabizi ko ari igihugu kinini carutura mbere benshi bazi ko ari cyo cya mbere mu bijyanye n'ubutunzi, mu bijyanye n'ibya politiki n'iby'igisirikare. Ni ukuvuga ko ubusi babona neza ko intambwe bari bageze ko hari ibindi bihugu bisa nk'ibiko birayirengana. Ubushinwa murazi ko bufitaniye amasezerano akomeye mu by'ubutunzi na Sudani, mu bijyanye na peterole n'ibijyanye n'ibindi bintu bisanzwe bafise munsi ubutare bwabo. Uburusiya bwo murabizi neza ko usanzwe bucuditse cyane n'Ubushinwa, hama kandi bukaba nabwo bwarinjiye nabwo muri Afurika mu kurondera amasoko, mu kurondera imigenderanire imwe yo hafi cyane n'ibihugu. Bivuga ko Ubushinwa rero umunsi aribwo Abanyamerika bo babona ko bwegereye mbere kuwasurugera, kuko nibo bakomeye mu by'ubutunzi kandi no mu bya politiki barakomeye. Hari ibihugu byinshi biri kumwe n'Ubushinwa. Amerika rero ibona inyungu zayo ko ziriko zirabangamirwa bimwe biboneka, nicyo gituma bariko bagerageza uburyo bwose bwo kuraba ingene nini yo ntambara yaba iyo byose bazoba bafise icyo bazoba bavuga mu kwitorera inyishu, aba mu buryo gufasha uruhande rumwe kugira ngo rutsinde cyangwa kubumvikanisha, mugabo ibyo byose ufatiye kubizokononekara bihugu byinshi biriko biri pozisiona cyangwa biprepozisiona kuzogira uruhara bizoterera kugira ngo imigenderanire yavyo n'ibyo bihugu n'uzoba yasinze izobe ariyo ishigwa imbere gusoma iyindi. Umva rero ibintu bitoroshe n'ibintu bigoye, kuko aba babonye n'abajya abajenero babiri ko baragwana barazindanye basanzwe byinshi, nk'umwe wese arazi uburyo uwundi afise.
None ni ikihe Sudani ku bwanyu ni ikihe mubona ifise kiriko gituma haba uko guhiganwa kuri ibyo bihugu byose twako turavuga harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba ariko baratwumviriza? Ni ikihe Sudani ifise kidasanzwe kiriko gituma ibyo bihugu by'ibihangange ku isi bihaniganira?
Kandi no kuraba neza ahantu mu karere itumbereyemo ahiri. Sudani turetse ko ari igihugu kinini cyane rwose mu bihugu binini byo ku isi, ni igihugu murazi aho gitumbereye kimpande y'igihugu kinini cyane cya Misiri, hama hirya gatoya hariho Israeli ugiye kwinjira, hirya hariho za Yemen, hariho nubwo ko kiri hagati na hagati y'ibihugu byinshi bikomeye. Ni ukuvuga itewe hakaba ingorane, hakabaho kigacikamo ibice birashobora gutuma intambara iseseka cyane mu bindi bihugu byinshi cyane, hanyuma mbere bikanagorana rwose kugira ngo bijya bababwira byaba abantu bagwana bitwaje ibyiyumviro bya kisilamu bashobora kandi kuhagira nk'ikirindiro, hanyuma bigatuma umutekano muri kariya karere kose wononeka.
Nakwenda babaze, biravugwa ko umugwi Wagner wo mu Rusiya ufise uruhara mu biko birabera muri Sudani ko bufasha uruhande rwa General Dagalo ko wabaratanze ibigwanisho n'ibindi. Twoba tugomba dusubire mu gihe cy'imishyamirano nk'iyabaye kera ku gihe cy'icyazari ubumwe bw'abasoviet n'ibihugu byo mu burengero bw'isi na cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu hari yongera ko kandi n'Ubushinwa. Turiko dutera tujahe niye nkurikiza ibizogira muri Afurika ku bijyanye n'umutekano muri make.
Umutekano uzohungabana cyane ugiye kubiraba, kuko abo bantu bose izo sosiyete zikomeye zo mu isi ziriko zifashisha abantu bafite ibigwanisho, abandi bariko barabibahereza nungaha hafi yacu ariho muri Congo, hirya gatoya ugiye kuraba Mali, urabona neza za Mozambique, za ahantu hose hari ubutunzi hari ibintu byinshi. Urabona ko ubu intambara iraza buhoro buhoro isutama, kuko ababikeneye ni benshi, hariho ababikoresheje mu myaka yahera, hariho n'abashaje bashaka kubironka. Uvuga yuko hazose uwambaye abantu bazobandanya kubona intambara zitama muri Afrika.
Murakoze, turabashimiye.
Ndabashimiye nanje, murakoze.
Inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho muri iki gitondo n'ahatu yasoreje. Ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Njye mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma hamwe na bagenzi banje.